njema popote ulipo.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi edirwemo basuza kandi bayikaze mu bigano byacu by'iki gitondo. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Edi, turahera mu yavugwa muri Afrika. Somalia yaragirije leta Somaliland iyo nkoye ariko itemewe n'amakungu kuba yarirukanye n'inguvu abanyagihugu baharurwa mu majana baba mu gisagara kiri ku rubibe na Somalia. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije ko ibi bishobora gutera icyuka kibi hagati y'izo mpande zibiri. Imiryango yahunze yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko igipolisi cya Somaliland cyateye abanyagihugu baba mu manuko bwa Somalia mu gasagara ka Ras Anod ni ku munsi w'Imana. Bavuze ko amazu, amaduka amwe n'amashure byatewe birasahugwa, bongera bapakigwa amakamyo ubutarariye atana kimwe batwaye. Abategetsi ba Somaliland bavuze ko iki gikorwa cyakozwe ku mvuzo z'umutekano w'igihugu cyabo. Igisagara cya Ras Anod kuva kera kibamwo ibihumbi by'abantu bahunze intambara mu manuko bushira uburengero bwa Somalia mu myaka iheze. Munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu munsi wa gatatu arabwira akanama ka ONU kajejwe umutekano uko Ethiopia iherutse kwirukana ubutarariye abategetsi indwi bayo bakorera mu gisata cyo kugarukira ku banyagihugu. Bugize kabiri mu kiringo kiri munsi y'indwi ako kanama ka ONU gakorana ku kibazo cya Ethiopia, aho leta y'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yatangaje ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'icyenda guheze kwa abategetsi ba ONU bahawe amasaha 72 kugira bave mu gihugu. Leta yabagirije kuba barivanze mu by'igihugu no kuba baranyuruje imfashanyo zigenewe abanyagihugu hamwe n'ibikoresho byo gutumatumana ko amakuru babiha abaroberi bo mu ntara ya Tigre. Abategetsi birukanywe ubutakigaruka bari mu cyegera cy'umukuru ajejwe iby'imfashanyo muri ONU hamwe n'ubuserukira UNICEF muri Ethiopia. Amakuru avugwa kuri Afrika kandi ubushikiranganji bwa Leta Zunze za Amerika bwo kwivuna abansi buragabisha ko umutekano muke ushobora kunyuka mu gihugu cya Mali. Ni mu gihe icyo gihugu cyoshika ngo ku masezerano yo gukoresha abacangiro b'Abarusiya mu gufasha mu by'umutekano no kurwanya iterabwoba. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Cindy King yabwiye ijwi rya Amerika ko yihweje iby'ishyirahamwe Wagner rivuga ko rishobora kurungika abacangiro mu gihe ayo masezerano yofundikwa bishobora kuzotwara ikiguzi kinini Mali mu buryo butandukanye. Haraheze indwi zitari nke abategetsi ba Amerika n'Ubufaransa bagerageza kugondoza abategetsi ba Mali kudasinya ayo masezerano. Amakuru aca mu bimenyeshamakuru avuga ko icyo gihugu kizoriha isosiyete Wagner imiliyoni 10,800,000 by'amadolari buri kwezi ku bacangiro 1,000 b'Abarusiya bazomenyereza igisirikare cya Mali no gucungera umutekano w'abategetsi bakuru bakuru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwivugwa hanze ya Afrika, umuhanuzi muri presidansi ya Amerika mu bijyanye n'umutekano Jake Sullivan arabonanira mu Buswise kuri wa gatatu n'umushikiranganji w'Ubushinwa w'imigenderanire n'ayandi makungu nk'uko Perezidansi ya Amerika yabivuze ejo kuwa kabiri. Mubonano hagati ya Sullivan na Yang Jiechi mu gisagara cya Zurich utunganijwe mu gihe hari icyuka kibi mu bijyanye n'ubudandaji hagati y'ibyo bihugu rutura ku isi. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abategetsi muri Sena ya Amerika basavye Leta Zunze za Amerika kwiyumvira kwirukana abadiplomate b'Uburusiya barenga amajana 3 kiretse Uburusiya buhaye ayandi maviza ambasade ya Amerika. Leta Zunze za Amerika zariyamirije ingingo y'Uburusiya yo ku itariki ya mbere y'ukwezi k'8 ibuza ambasade ya Amerika i Moscow guhobuzi abakozi b'Abarusiya cyangwa bava mu bindi bihugu. byatumye Amerika ihagarika ubuzi bw'abakozi amajana abiri bakorera Amerika mu Burusiya.
Aloys Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. U Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bigiye gusigura imbibe zabyo mu kiyaga cya Tanganyika.
Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, nacyo gituma rero twabahujije ngaha kubyerekeye cyane cyane Tanganyika. Tanganyika bujyanye n'itungo rusange.
Uyu ni Fred Ngoga Gateretse, ukurikirana ibijyanye n'ibikorwa byo guhoshya amakimbirane hagati y'ibihugu mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko umunyapolitike Christopher Kayumba akurikiranwa afunze mu gihe cy'iminsi 30. Kiliziya Gatolika mu Burundi ivuga ko bizagorana kugira ngo abantu bakire ibikomere bafite mu gihe ubutabera butagera kuri bose babwifuza. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya ntimugikure ya maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko umunyapolitike Christopher Kayumba akurikiranwa afunze mu gihe cy'iminsi 30. Urukiko rwavuze ko ari bwo buryo bushoboka bwo kugira ngo atabangamira iperereza rimukorwaho. Uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umushakashatsi aregwa ibyaha byo guhohotera abagore, ariko nyirubwite arabihakana akavuga ko byose bishingiye ku mpamvu za politike. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo gifunga umunyapolitiki bwana Christopher Kayumba, umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi, niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato wari umukozi wo mu rugo. Ninyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma Kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga. Umucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu 2017 yarijyanye kwa Kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru, kuba avuga ko Kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa. Yavuze ko uwo yavuye kwa Kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorweho iperereza. Urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru bwana Joseph Njuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera. Gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Kayumba akekwaho gusambanya uwari umukozi we wo mu rugo. Rwavuze ko uwari ufite imyaka 23 mu mwaka w'2012 nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara Kayumba yamwishyuraga. Rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega uwari umukoresha we. Umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa, Kayumba atagaragaza niba hari icyo apfa n'uwari umuzamu we kuko nawe ari mu babajijwe akabihamya. Kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka 9, urukiko rusanga bikiri mu gihe cya nyacyo ku byaha bidasaza. Umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru ubwabyo, byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu ku batangabuhamya. Yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere. Yibukije ko icyemezo yafatiye bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5. Maître Jean Bosco Ntirenganya Sef, umwunganira yabwijwe rya Amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiyeho imikirize y'urubanza bazahita bajurira. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa, kuko kuva mu mpera za 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho, urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Kuva yashinga ishyaka rya politiki Rwandese Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda, Kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kayumba we aburana avuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga. Mbere y'ifungwa rye habanje gufungwa bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka. Uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura. Ahwagirubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Kiliziya Gatolika mu Burundi ivuga ko bizagorana kugira ngo abantu bakiri ibikomere bafite mu gihe ubutabera butagira kuri bose babwifuza. Kiliziya ivuga ko ifite umugambi wo gufasha kwegereza ubutabera abaturage no gushyiraho za komite zajya zibafasha kubunga mbere y'uko bajyana ibibazo byabo mu bucamanza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Iyo nama yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yatunganijwe mu mugambi witiriwe BBB mu mfunyafunyo y'Icyongereza ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Buholande. Numugambi uterera mu itsimbatazwa ry'ubutungane. Kubwa Musenyeri Georges Bizimana mukuru w'umurwi Justice Pe akaba na Musenyeri wa Diocese ya Ngozi mu buraruko nta gukira ibikomere by'indyane za kahise ka kera n'akavuba gushoboka hatabanje kuba ubutungane bwubahiriza bose. Uku niko bavyiganira abamenyesha makuru bari muri iyo nama.
Mu Burundi ibintu biriko biratembere niko novuga bwa impingira cyari ndende. Kubera yuko twaciye mu bintu bigoye byinshi abarundi benshi afise ibikomere rero. Ivyo bikomere rero n'ibyo bikeneye kuvugwa mugabe bizovugwa ari uko nyene ngo butungane bubandanye butsimbata ariko igihe cyose abakarenganyo umuntu akarenganywa ikomere gica cimburuka kuruta none rero novuga yuko hariho byinshi biriko biratera bije imbere intambwe iboneka iriko iraboneka nyene mugabo hariho byinshi tarashikako na cyane cyane bijanye no gusubiza hamwe.
Mu nyigisho zitangwa kugira abantu barekuraniye mu kibano n'akarenganyo hagabanuke harashinzwe amakomite n'imirwi y'abantu itatura matati imbere y'uko ajanwa muri za sentare.
Hakarorero cyo bita la justice informée ijya ntahe yo kumugina murabona ijya ntahe kumugina burya irafasha ku bintu byinshi igafasha abantu batase gusubiza hamwe mwe ni byo rero twarashimitse ko gose turarondera mbere nabo twita abaparajuriste abanywanisha abandi babi kureshije ubuhinga bafise hanyuma rero hakaba nicyo twita le comité local de gouvernance no kuvuga abantu ku mitumba hajya ahantu ara base barondera gufatanya abategetsi n'abantu bato bato kugira ngo ibibazo abanyagihugu bafise bishobore gutorega umuti abo bategetsi nabo bategere ibyo ari byo bategere ingene byo byifatana.
Isekeza ikorwa no mu rwego justice pe rimaze kwama ivyamwa mu kibano akarorero n'akabanyagihugu bo mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi. Uyu mugabo yemeye gusaba ikigongwe umukenyezi w'iki umuvyeyi wiwe
ugamye gasabye imbabazi sutsanga kiri kigongwe guhura sutsanga ndabuje guhurira umutima wa Jesu sutsanga nasubiye ndatakambye ngirira imbabazi.
Nyene kuzisabwa nawe yatanze imbabazi.
Ubonye ko wagize ikosa kandi ukaba ucibuka yuko tuhora dusangira tugaburiwe n'umubyeyi umwe mama ukaba wari kubishakashi kugira ngo ukuriceyi ku bantu bose twahora twimvira ko ari bo bamwishe cyo ni ukuri ndakugiriye ikigongwe.
Umukuru w'umurwiza vya ko kunywanisha barundi Pierre Claver Ndayicariye asangariza agaciro kanini kw'abantu batagenda n'inzika ku mutima.
Gusaba ikigongwe dushaka uwakoze ikibi aseze isi nikigume citirirwa umwana wiwe nikigume citirirwa umukenyezi wiwe kandi igihe yayikora atamubajije kandi ico gifasha umuryango uwo yakoze ikibi kikongera kikaruhura n'uwakorewe ikibi.
Inama yo kuri uyu wa kabiri yari yatumiwemo abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu ntara zitandukanye. Uwo mugambi urangurwa n'ishengero katolika wo kunywanisha abarundi biciye mu kugerageza kuronsa ubutungane bose watanguye mu mwaka w'2017. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse kandi ko buri wa gatatu guhera saa 10 tubagezaho ikiganiro muri isanga kibanda hanini ku buzima. Ntimuzacikwe rero mukanya turakomeza n'amakuru.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Burundi, Tanzania, Republika ya Demokrasia ya Kongo na Zambia bigiye gusibura imbibe zabyo mu kiyaga cya Tanganyika. Abahagarariye ibyo bihugu uko ari bine bahuriye ibujumbura mu Burundi kwiga kuri icyo kibazo. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika wahuje ibyo bihugu uravuga ko ibyo biri mu rwego rwo kurangiza impaka zikunze kugaragara kubera imipaka itagaragara neza. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Ikiyaga cya Tanganyika kirakunze kwadukamwo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga ivyo navyo no Burundi, Tanzania, Republika ya Demokrasi ya Kongo na Zambia kugira ayo matata rangire Burundi ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'imisi ne ibujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga ca Tanganyika Fred Ngoga gateretse ajeje migambi y'imbibe mishame ry'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyesha makuru muri yo nama iri kubera ibujumbura ku magwa makuru ubutunze
turi muri yo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu naco gituma rero twabahujije ngaha kugereke cyane cyane Tanganyika Tanganyika bujyanye nitungo rusangi nitungo ririmo ibintu byinshi cyane gose rero twari ko turagomba kuraba ukuntu twohuze ibihugu hakiri kare kugira ngo ntazogira amatati mu misizi ngira nkuko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye nkene tuzogirana rudandazwa kandi nkuko mubizi umurundi uheruka gusinya ibyo amadokima icyo twa tugerageza kurondera rero no kugira ngo abanyafrika babimenye turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane mugabo byo byose bihera hehe bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu bihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere
akararo ka hafi kayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo bicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungera amazi mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge izo mpande zibiri zatsiguye ko kwabaye ukwihenda abakongomani bakaja bukuru bibe batabizi abarundi nabo bitiranya abakongomani n'abagizi ba nabi gutyo barivuna Iri defense ya barurema atwara umugwi ho mu biro vy'umukuru w'igihugu ujejwe imbibe z'u Burundi yezeye ko iyo mipaka ni yasibugwa ku buhinga bugezweho izo ngorane zitazusubira kwibonekeza
muramuna ku isi hoho urashobora kujabuka ukabona ko ari umutumba canke ari amazi canke hari giti canke ikindi kintu cerekana kigaragaza umupaka ariko mu gihe cyagatangarika umuntu amaze gushikayo ntashobora kumenya ati umupaka w'igihugu n'uyundi ucaha hariho rero ubuhinga bwa none bugezweho digitalisation de la frontiere kubuye bw'uko umwene gihugu wa Kongo ari mu kiyaga cha Tanganyika gashobora kumwereka yuko yamaze kujabuka mu mazi y'u Burundi canke ari mu mazi ya Tanzania biteza kwirinda rero yuko abantu bashobora kuvuga ngo bavogereye bakanaka canke umunyagihugu yarenze umupaka atabizi ataka ikintu kiriwe kiratera ingorane igihugu kibanye n'ikindi tubanye neza mu mahoro n'umutekano niyo nyungu umurundi ashobora kuronga
Ahandi akiri kibazo cyo mu paka w'u Burundi ni ku gasozi Sabanegwa kari kuruzi Kanyaru ahahurira komine Mwomba mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi na karere ka Gisagara mu manuko bw'u Rwanda mu ntara ya Majepfo impari zako gasozi kameze nk'izinga gakikijwe n'amazi ya Kanyaru ziri mu mugwi ujejwe imbibe uhuza ibyo bihugu bibiri Ubumwe bwa Afrika bwerekana ko amatati nk'ayo amaze kuba umurengera mu bihugu bya Afrika kubera imbibe zidasibuye neza
muravye mu bihugu byinshi byo muri Afrika hamaze igihe hibonekeza ingorane kuvyerekeye imbibe kubera icyambere na mbere urabona imbibe ukuntu zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe kenshi nizaciwe na neza wanashaka ubu nk'ubu nubabwira yuko ari bice 35 gusa muri Afrika zimbibe zaci mwiyumvire namwe nokuvuga yuko pise nk'amatati yashika nk'ijana muri Afrika y'ivyerekeye imbibe uhaje mu bihindura bakaje ibihe ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa tongo bapfa ibintu byerekeye imbibe cyane gose
imipaka hafi nka yose muri Afrika imaze imyaka irenga 50 nk'uko ubumwe bwa Afrika buvyerekana. Iryo shirahamwe rihamagarira ibihugu bigifise amatati kudatana mu mitwe ahubwo kwitura iryo shirahamwe kugira ngo ribibere nk'umuhuza. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ahavugwa abakozi batatu b'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku buzima International Medical Corps bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro ahitwa Kakela mu ntara Kivu y'Epfo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Bwana Mutubila Kawaya Eme yavuze yuko ari abakozi batatu bishyirahamwe rya International Medical Corps bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda babajyana ahantu hataramenyekana. Uyu muyobozi avuga ko abo bakozi bari bavuye Ibaraka bajyanye imiti ku kigo nderabuzima cya Rumanya, Abala na Kanguri biri muri teritwari ya Fizi. Bageze hagati ya Malindi na Fizi Centre barashimutwa. Aya makuru y'ishimutwa ry'aba bakozi yemezwa n'inzego za gisirikare zikorera muri siyo secteur opérationnel ikorera Fizi, aho zivuga yuko ari abasirikare bagiye guhiga abantu bashimusa abo bakozi ba International Medical Corps bashimutiwe Kakela. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya International Medical Corps ntibyadukundira, ariko ku rupapuro rw'inzira aba bakozi bari bafite ordre de mission yabo yasigaye mu modokari bari barimo igaragaza yuko muri abo bakozi bashimuswe harimo umuyobozi umwe ndetse n'ushinzwe ubuzima hamwe n'umushoferi. Umuyobozi wa societe civile muri Baraka, Maisha Albert, yamaganye ibikorwa by'ishimutwa ry'abantu byongeye kuvuka muri Fizi. Avuga yuko atari bwo bwa mbere abantu bitwaje imbunda bashimuta abakozi bakorera amashyirahamwe akorera muri teritwari ya Fizi, kuko umwaka ushize bashimusa abakozi bishyirahamwe rya Medecins Sans Frontières, bashimuta abakozi bishyirahamwe rya IDES, bashimuta n'abakozi bishyirahamwe rya Norwegian Refugee Council ndetse n'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR. Mumenya yuko atari muri Fizi honyine hagenda hagaragara ibikorwa byo gushimuta abantu, ahubwo no muri teritwari ya Uvira uyu muco wo gushimuta abantu wafashe indi ntera ikomeye, kuko ari abo babura abantu bashimuta bagashimuta n'inka, nyuma yaho benezo bagatanga amafaranga ari hejuru y'idolari 300,000 kugira ngo bazibasubize. Vedasi Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara kivuye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ni ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa 10/1979, Papa Yohani Paulo wa kabiri yabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose wa mbere na mbere mu mateka, wageze muri Maison Blanche, ingoro ya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munyemerere turebere hamwe muri make cyane iby'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kiliziya Gatolika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Papa Yohani Paulo wa kabiri yasuye Maison Blanche mu rwego rw'uruzinduko rw'iminsi 7 rwamujyanye mu mijyi 6 itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika: Boston, New York, Philadelphia, Chicago, Des Moines na Washington DC. Nk'uko ibinyamakuru byinshi byabyanditse icyo gihe, uru ruzinduko rwabaye imwe mu nkuru zikomeye cyane zo muri uwo mwaka w'1979. Aho Yohani Paulo wa kabiri yanyuze hose yakirwaga n'imbaga y'abaturage nk'umuntu w'icyamamare ukunzwe cyane bikomeye. Ageze kuri Maison Blanche, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose yakiriwe na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jimmy Carter, na madamu we, guverinoma ye yose n'imbaga y'abaturage 600,000 bari bateraniye mu busitani bw'ingoro y'umukuru w'igihugu. Carter yabwiye Papa ati: urakaza neza, urisanga mu gihugu cyacu, nshuti yacu nshya. Papa yaramushubije ko yizeye ko guhura kwabo bizaba umusemburo w'amahoro ku isi, ubwumvikane mpuzamahanga n'uburenganzira bwa buri muntu ku isi ahariho hose. Abayobozi bombi bagiranye ikiganiro mu muhezo igihe cy'isaha irenga. Nk'uko ibinyamakuru byinshi byabyanditse nabyo ku byo bavuganye, ubutumwa bwa mbere na mbere bwari buhangayikishije Papa Yohani Paulo wa kabiri, kandi yabwiye President Carter yamusabye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakora uko ishoboye kugira ngo ifashe abagatolika bo mu bihugu byo mu burasirazuba bw'u Burayi byari byarigaruriwe n'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviet. Abakurikiye Papa Yohani Paul wa kabiri ku ntebe y'ubushumba nabo basuye President wa Amerika muri Maison Blanche Benedigito wa 16 mu 2008 ku bwa President George W. Bush na Francisco mu 2015 ku bwa President Barack Obama. Uretse kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose wa mbere na mbere wari ugeze muri Maison Blanche, Papa Yohani Paul wa kabiri yarabaye uwa gatatu waruhuye na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere ye Papa Benedigito wa 15 yabonanye na President Woodrow Wilson i Vatikani mu 1919. Naho Papa Paul wa gatandatu uwa mbere na mbere wari ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuye na President Lyndon Johnson mu 1965 i New York mu gihe cy'imirimo y'inama rusange ngarukamwaka y'umuryango w'abibumbye. Ijwi rya Amerika. Kuki President Jimmy Carter yabwiye Papa Yohani Paul wa kabiri ngo ni inshuti yacu nshya mu 1979? Bituruka ku miterere ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abahanga babisobanura. Itegeko nshinga rivuga ko leta itandukanye n'amadini. Rubanda n'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress babikomeyeho cyane ku buryo mu 1867 Congress yashyizeho itegeko ribuza guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira abadiplomate kwa Papa. Ryagumyeho kugera mu 1984. Ariko impande zombi zamye zigirana umubano nubwo nawo wagiye uhindagura isura cyane. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika yagiranye umubano wo mu rwego rwa konsila n'icyahoze ari leta za Papa kuva mu 1797 kugera mu 1807. Kuva muri uyu mwaka w'1807 kugera mu 1984, ni ukuvuga igihe cy'imyaka 114 yose, nta mubano wa diplomasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifitanye na Vatikani. Ariko abaperezida batandukanye ba Amerika bagiye bohereza intumwa zabo zihariye kwa Papa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye ubwigenge bwa Vatikani ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere 1984, ubwo President Ronald Reagan na Papa Yohani Paul wa kabiri basinye amasezerano yo gushyiraho za ambasade no guhanahana abambasaderi bwa mbere na mbere. Nabwo kandi hari ababirwanyije. Urugero rw'urubanza rumwe gusa, National Council of Churches, urugaga rw'amadini y'abaporoso ku rwego rw'igihugu, na Southern Baptist Convention, urugaga rw'amadini y'ababatista mu majyepfo y'igihugu, bagiye kurega President Reagan mu nkiko bavuga ko icyemezo cye kinyuranyije n'itegeko nshinga, kuri bo gishobora gusenya urukuta rutandukanya leta n'amadini. Mu rukiko rwa mbere baratsinzwe mu 1985. Barongeye nanone baratsindwa mu rukiko rw'ubujurire mu 1986. Inkiko zavuze ko abarega batatanze ibimenyetso bifatika kandi ko batatanze ibisobanuro bifite ireme mu rwego rw'amategeko. Niko byanagendekeye n'izindi manza zitandukanye no mu zindi nkiko. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vatikani babanye neza nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ibivuga, bajya inama kenshi kandi bafatanya mu bibazo bitandukanye byugarije isi nk'uburenganzira bwa muntu, amahoro, gukumira intambara, iterambere no kurwanya ubukene, kurengera ibidukikije no gukora ku buryo amadini yumvikana ku isi. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
ikitegererezo Ijwi ry'Amerika radio yanje radio yawe karagurushinge kumakuru nyakuri yeah, yeah.